Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mu basuza kandi mbayikaze makuru yacu yo muri iki gitondo. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Edi Gwema. Muri Afrika, igipolisi muri Sudani carahagaritse bari mu myerekano i Khartoum ejo ku munsi wa gatatu, barimwo batatu barongoye imigwi iharanira demokarasi. Ni mu gihe banki nkuru y'isi hamwe n'ubumwe bwa Buraya bongereje akariro mu kuremera abategetsi barongoye akagwi k'abasirikare kakoze coup d'etat. Eka n'ubumwe bwa Afrika bwarahagaritse Sudani kugira ijambo muri iryo shyirahamwe gushika ubutegetsi busubiye muri leta ya gisivile nkuko iryo shyirahamwe ryabitangaje. Ibikorwa byinshi by'ubucuruzi birugaye kubera ukwitabira akamo ko kujya muri iyo myiyerekano. Iyo bamwe mu baganga hamwe n'abakora mu gisata cy'ibitoro bavuga ko bitabiriye kugira bashyigikire leta yakuwe. Abakozi bo muri banki nkuru y'igihugu nabo nyene bari muri iyo myiyerekano. Muri Afrika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa yaratanze uburenganzira bwo kurungika abasirikare 10,000 bazofasha mu gucungera amatora yimirije y'abarongozi b'intara hamwe n'abashingamateka. Inama nshingamateka ya Afrika y'Epfo niyo yabitangaje ejo ku munsi wa gatatu. Inama nshingamateka yavuze ko abo basirikare bazofashanya n'igipolisi kugira amatora yo ku munsi wa mbere w'indwiza azobe mu cyuka cyiza cy'umutekano. Aya matora akurikiye imigumuko no gusahura ibintu byabaye mu kwezi kw'indwi byatewe n'ifungwa ry'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu, Jacob Zuma. Igipolisi cya Afrika y'Epfo cyatangaje ko abantu 8 bamaze gufa, bagizwe ahanini n'abakandida biyamamariza kuba abahanuzi b'abakuru b'ibisagara n'intara kuva iyo myiyerekano itangura, ariko kimenyesha ko umunsi w'amatora uzoba utekanye. Muri Ekleziya Katolika, Papa Francisco azogendera Canada urugendo rutumbereye kongera gusubiza hamwe n'abasangwa butaka bo muri icyo gihugu. Ni nyuma y'ubwicanyi ku mashuri yegukira Katolika muri Canada bwagirijwe iyo Ekleziya Katolika nyene. Abategetsi ba Vatikani babishikirije ejo ku munsi wa gatatu, ariko bavuga ko itariki y'urwo rugendo izotangazwa mu bihe biri imbere. Ekleziya Katolika muri Canada mu kwezi kw'icyenda yarasabye imbabazi abasangwa butaka bo muri icyo gihugu ku mabi n'ubwicanyi yakoze mu kiringo cy'ikinyejana ku banyeshuri b'abasangwa butaka baba mu ndaro. Imva zirenga 1,200 ziramaze gutogwa mu bibanza bitatu aho abana b'abasangwa butaka bahimirizwa ku ngufu kujya ku mashuri no kwicwa, kandi n'ibindi bibanza abandi baba barahambwemwo biracarondegwa. Papa Francisco yaragaragaje umubabaro igihe yumva ibyabaye, ariko ntarasaba imbabazi abakuru babo basangwa butaka gushika ubu bakirindiriye. Mu migenderanire ya Amerika n'Ubushinwa ibandanya itosekara. Ubushinwa bwashimitse ejo ku munsi wa gatatu buvuga ko Taiwan ata burenganzira igira bwo kwinjira mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, mu gihe Amerika isaba ko iryo zinga rigira uruhara muri uwo muryango uhuza ibihugu byo ku isi. Perezida Biden yarifatiye mu gahanga Ubushinwa mu nama y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Aziya y'ubuseruko ryishinze iterambere ry'ubutunzi yabaye ejo ku munsi wa gatatu. Yabwiye umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa Li Keqiang ko Amerika ihangayikishijwe n'ibikorwa by'Ubushinwa byo gukandamiza abanyagihugu ba Taiwan. Biden yavuze ko ibikorwa nk'ibyo bibangamiye amahoro n'umutekano muri ako karere. Ubushinwa bubona Taiwan nk'intara ikirindiye kugarukanywa ku Bushinwa bibaye ngombwa hagakoreshwa ingufu za gisirikare.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Komeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye. Inama yahuje abaministri b'umuryango wa Afrika yunze ubumwe nawo umuryango w'ibihugu by'Uburayi mu Rwanda yarangiye kuri uyu wa kabiri ifasha imyanzuro igamije guhangana n'ibibazo byugarije iyo migabane.
Kuri rusangi nibaza yuko mu byerekeye umutekano twarumvikanye yabona umutekano kuderekeye kwegeranya imitahe zo gukoreshwa byinshi byinshi byarakemuwe. Nibaza rero yuko kuri rusangi byagenze neza cyane rwose kandi twarabyishimiye.
Uyu ni ambasaderi Fred Di Ngoga Gateretse, umujyanama mukuru wa komisiyo ishinzwe amahoro n'umutekano mu muryango wa Afrika yunze ubumwe. Rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwatangaje kuri uyu wa gatatu ko rwataye muri yombi abantu bane bafatanywe amahembe y'inzovu. Mu mezi atatu ashize Abarundi bari impunzi bagira hafi ku 25,000 baratahutse bavuye muri Congo, Tanzania, u Rwanda, Uganda n'ahandi. Ayo makuru n'ayandi yo mu karere ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda kuri uyu wa kabiri hasojwe inama ya kabiri yari ihuje abaministri w'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Mu by'ingenzi baganiyeho harimo ibibazo bitari bike bihanze iyo migabane nka COVID-19, amahoro n'umutekano, ikibazo cy'abimukira, ubucuruzi no guteza imbere ubutwererane hagati y'ibihugu bigize iyo miryango. Ambasaderi Fred Ngoga Gateretse ni umujyanama mukuru wa komiseri ushinzwe amahoro no gukemura amakimbirane mu muryango wa Afrika yunze ubumwe. Nawe ari mu bitabiriye iyo nama. Mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkurikije aravuga ku kamaro k'iyo nama n'ubushake mu gukemura ibibazo byugarije imigabane.
Inama yabaye yari inama yamiba imyaka yose, haraheze imyaka itandatu twumvikanye yuko tuza turahura tukayaga. Urumva ubu rero tuko dutegura inama y'abakuru b'ibihugu izoba mu kwa kabiri kumwakuza, hanyuma tukaba twayaze rero ku bintu bishika nka bine. Icya mbere ni kuraba ingene twogwanya iki kida cya COVID gisindika gisi n'ukuntu twokorana. Twarishimiye cyane rwose ukuntu Afurika yabyifashemo. Mugabo twanaganiye cyane rwose n'ukuntu icyanco zoboneka cyane cyane muri Afurika, cyane cyane n'ibihugu bifise uburyo bigafasha mu byerekeye urucanco kugira ngo abantu ntibabandanye basinzikara. Ikindi twaganiriye ni ukuntu twoshyira ingufu nyinshi mu bintu byerekeye ibisata by'itero n'ukuntu tworondera Abanyafurika cyane cyane bato bato no kubigisha imyuga. Icyo ni ikintu gihambaye twayaze. Hari ikindi twayaze ni ibyerekeye by'umutekano muri Afurika. Nk'uko mubizi, burya Uburayi na Afurika hariho gusa ibirometero 14. Ni ukuvuga yuko ibintu biba muri Afurika birafise ingaruka ku bihugu bya Buraya. Rero ibyo twarabiganiyeho, turabiganira cyane cyane n'ibyerekeye urujya n'uruza rw'abantu. Hanyuma turanumvikana n'ingene twokwegeranya imitahe zizokoreshwa mu migambi y'iterambere muri Afurika. Twayaze neza, hari ibyo twahaririye, mugabo muri rusange byagenze neza cyane rwose. Kandi ubundi urabye ingorane ziri kuri iyi si, nta n'umwe yoshobora kubikemura ari wenyine. Twagiye tuvuga tuti ibibazo dufise byinshi ni bimwe, tugomba kuraba uko twokwandara rero kugira ngo tubitorere inyishu.
Fred Ngoga Gateretse, umuntu yihweje ingoga n'ubwira uwategetse ibirekanye muri iyo nama, bisa n'ibintu byafashe intumbero nshasha. Mwebwe insiguro mu bihaniye.
Nibaza yuko intumbero nshasha byafashe n'uko ubunye dusigaye tuganira nk'abangana, tukaganira dusonerana, tukaganira kandi turaba ukuntu kwese muri iyo migenderanire twokuramo inyungu. Kera wamenga hariho bamwe bagurisha abandi bagomba kwabumvirira gusa ngo bumvirize. Mugabo ibyo byarahindutse, ubu rero turaganira nk'abangana, tukaganira kandi dusonerana, kandi tukaganira tugomba kuraba yuko twokorana kugira ngo dukemure ibibazo byinshi biri kuri iyi si, cyane cyane ibibazo biraba Afurika na Buraya.
Abo bategetsi kandi harabaye amasezerano akomeye cyane rwose hagati y'ibanki Buraya eka n'ibihugu nka u Rwanda na Senegal bwo gushobora gufasha mu gikorwa cyo gutanguza amahinguriro zakura incancu mu Rwanda ayo masezerano yoyo umwe yavuga kwi
oya ni ibintu biteye igomwe cyane gose ubonye yuko ari ibihugu byo muri Afrika byafashe ingingo yuko badutangura gukora incancu twebwe turabishima kuko tubonenga n'ikintu kizodufasha cyane gose naho n'umunsi dusinzigajwe n'ikiza cya covid hashobora kuzoza n'izindi ndwara hanyuma ntidushoboye no kuronka uburyo bwo gushobora kugira incancu rwacu rero iki ni ikintu gihambaye cyane gose kandi cyashimwe na bose twarero twizeye yuko ibikorwa bizotangura vuba hanyuma tukaraba rero ukuntu natwe abanyafurika twoshobora kuronka uburyo bwo gukora imiti yo gukingira abenegihugu bacu
ku bwanyu ingaruka iyo nama yabo bashikanaje izogira ku nama nkuru y'abakuru itekanijwe mu 2022 ni nkiyi
ndabona ko izogenda neza cyane gose kubera yuko iyo bigenze neza hagati y'abashikiranganji kenshi ibindi biragenda neza mugabo hariho ikibazo cerekeye urucanco rwa covid aho ibihugu bimwe vyidoze bivuga yuko ibihugu bitunze bigumiza incanco ntazitange mu bihugu vya Afrika ico ni ikibazo kizokwigwa n'abakuru b'ibihugu mugabo muri rusangi nibaza yuko nko kugerekeye umutekano twarumvikanye yabona umutekano kugerekeye kwegeranya imitahe zokoreshwa byinshi byarakemuwe nibaza rero yuko muri rusangi byagenze neza cyane rwose kandi twarabyishimiye urorekana ubuntu gutegura inama yo kubihugu bizoba mu kwa kabiri mwakuze
ambasaderi Fred Ngoga agateritse ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwa High Radio ijwi ry'Amerika
nanjye ndabashimiye cyane rwose kubona amashusho kuntumira
twabibutsa ko muri iyi nama hanabaye umuhango wo gushyira umukono ku masezerano y'ukubaka inganda zikora imiti n'inkingo zirimo iza COVID-19 mu bihugu by'u Rwanda na Senegal. Mukomeze gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwatangaje kuri wa gatatu ko rwataye muri yombi abantu bane bafatanywe amahembe y'inzovu. Muri bo harimo umudiplomate wari uhagarariye u Rwanda muri sosiyete y'amashanyarazi SNELAC ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bafatanywe ibiro 25. Umuvugizi wa RIB Tseri Murangira yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ko ayo mahembe yari mu nzira ajya kugurishirizwa muri Aziya. Yabanje kumubwira abafashwe abaribo.
Abantu bafashwe na bagabo bane, Murokozi Desire akaba ari umunyarwanda, Gisaderic akaba ari umunyarwanda, Kabura buryo Syriac akaba afite ubwenegihugu bw'u Burundi, Kagabo Nicodem akaba akomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bakaba barafatanywe ibiro 45 by'amahembe y'inzovu babyinjiza mu Rwanda kugira ngo babigurishe.
Biragaragara ko bari batuye ahantu hatandukanye, umwe muri Congo, undi mu Burundi, abandi mu Rwanda. Bacuze umugambi bate mwabuze runono mute kugira ngo mubagwe igitumo?
Aya mahembe y'inzovu yafatiwe mu modoka y'umudiplomate yanditse kuri SINELAC. SINELAC ni ikigo gikwirakwiza amashanyarazi gihuriweho n'u Rwanda, u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Murokozi Desire niho yakoraga hamwe na Kaburaburyo SIAC. Bagabo Nicodem akaba ari umunyekongo. Aba bose rero bakaba baramenyanye aho bano babiri bakoraga muri SINELAC, hanyuma baza kujya umugambi uko bajya bakora ubwo bucuruzi butemewe.
Murokozi Desire w'umudiplomate uhagarariye u Rwanda muri SINELAC avuga ko yazanye ibintu atazi mu modoka ye akabisabira imbabazi, ariko Nicodemu bagabo ukomoka muri Congo avuga ko bari babiziranyeho. Ibi mwashoboye kubibonera gihamya?
Tubifitiye gihamya ibyo Murokozi Desire ari kuvuga n'amatakirangoyi. Ni kwa kundi uba wafashwe ukagira ikintu ugomba gushaka uburyo wisobanura, ariko igihamya kirahari. Bagenzi be baranabimushinja bavuga n'ukuntu bumvikanye, ndetse n'imodoka ye niyo yakoreshwaga. Iyo modoka yari ifite plaque z'abadiplomate. Desire niyo yatwaraga, niyo yabitwaraga, niwe nawe anabitwaye abyinjiza mu Rwanda abikomeza abizana i Kigali. Nk'umuntu rero responsable uri kuri ya rwego nta kuntu yavuga ko yatwaye ibintu atazi agatwara n'abantu atazi. Ni abantu bari bafitanye umugambi, bari baziranye, bari bazi n'ibyo bari gukora. Kubw'ibyago byabo barafatwa.
Ikigaragara ni uko abo bafashwe bose ari abari baje kugurisha ayo mahembe y'inzovu I Kigali ariko uwo mutafashe nuri yabashakaga ibiro ijana na bine nubwo bari bamuzaniye 45 nta kanunu kaho waherereye
iperereza rirakomeje ntabwo iperereza rihagaze ababigizemo uruhare rwose baracyashakishwa ubu ngubu ntabwo twabavuga mu itangazamakuru ariko nabo igihe kizagera bafatwe
mbese ayo mahembe yafashwe ko yacuruzwaga n'abarundi abanyekongo n'abanyarwanda yaturutse mu Rwanda yaraje kugurishizwa mu Rwanda yaganagahe
iperereza ry'ibanze rigaragaza ko aya mahembe yaraturutse mu bihugu by'abaturanyi u Rwanda rero rukaba rwari rugukuru gukoreshwa nk'inzira aribyo bita transit ubundi ntabwo ariho ayo mahembe yaturukaga ndetse sinaho yaragiye kugurishirizwa ahubwo u Rwanda rwari rugukoreshwa nka transit aho bari bafite umugambi wo kujya kuyagurisha mu bindi bihugu
amahembe y'inzovu ibiro 45 birafashwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenza cyaharibe ayo mahembe azagurishwa amafaranga ahabwa bakene ayo mahembe azatwikwa bizagenda bite
ayo mahembe abekwa muri RDB akabikwa akajya akoreshwa nka exhibition ndetse mu rwego rwo kwigisha abantu kubungabunga ibidukikije kubungabunga no kubaha izi nyamaswa zikomye arizo nyamaswa ziri mu kaga kubera ibizikomokaho barushimusi baba bashaka kugurisha mu buryo butemewe
Thierry Murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda ndagushimye cyane ku bw'akakanyu haye ijwi rya Amerika
murakoze cyane Venuste
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi aho mu mezi atatu ashize abarundi bari impunzi bagera hafi ku 25,000 batahutse bavuye mu bihugu bya Congo, Tanzania, u Rwanda, Uganda n'ahandi. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera I Kigali mu Rwanda aratubwira inkuru irambuye.
Mu kiganiro n'abamenyesha makuru I Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi umushikiranganje w'intore gati mu gihugu yemeje ko igikorwa cyo gutabukana impunzi kiriko kigenda neza mu mezi atatu aheze umushikiranganje Jervendira Kobuca yatangaje ko abarundi barenga 2,026 batahutse bavuye mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko bari barahungiyemo kuva mu mwaka w'2015
harakiriwe abarundi bangana 13,000 amajana 847 bahungutse bavuye mu bihugu bya Repubulika yaranira intwaro rusangi ya Congo abangana 8,483 bahungutse bava muri Tanzania abangana 1,100 bahungutse bava mu gihugu cy'u Rwanda abangana 412 batahutse bava mu gihugu cya Kenya 753 bavuye mu gihugu cy'u Buganda abagira ku 11 batashe bava mu gihugu cha Sudani bakaba bararonkejwe imfashanyo yibanze
nabo biruko bamwe muri abo baheruka gutahuka biganiye ijwi rya Amerika ko batararonka ivyankenegwa byo kubaho mu minsi ya mbere nk'amazu n'ibindi abanabashikiye ingozi mu Kirundo mu Rugigi ni Makamba bavuye mu Rwanda mu Buganda no muri Tanzania
twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo c'abantu bahungutse mu bijanye no kwivuza no gufungura no kuryama
inzu naduraze ko zabumaguritse amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi urubura nibarabe nyine ukuntu nyine bo dufasha
tugata cyane maze amezi ane n'iminsi 10 mu kibano no kuri ntangorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'ifungurwa n'uburara
je mpere nkaho ndashikiye dusabye indara ku muntu w'umubanyi twadusanzwe tubana kare ntacyo twikora ko ntacyo vucaruguru bose ni nk'abahungutse nta kintu wabaza umubanyi nta kintu wakopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa
ubwo bushikiranganje bujeje kwakira impunzi burabizeza ko abajejwe intwaro bariko baragira intonde z'abakeneye imfashanyo kurusha abandi kugira ngo bagarukigwe ko uwo mushikiranganje nyene afise mu nshingano n'ikibazo cy'umutekano yamenyesheje ko muri icyo kiringo hasambuwe imigwi y'abagizi ba nabi harimo n'abateye amagrenade hirya no hino mu gihugu mu mezi abiri aheze. Ndetse Gervain de la Kobuca yongera ko kw'abantu ibihumbi n'ibihumbi bikekwa muri ayo mabi bafashwe n'igipolisi.
Harafashwe inkoho zitandatu zo mu bwoko bwa Kalashnikov, inkoho imwe itera ibisasu bya roketi, ibisasu ntezwa ntoki 23, amasasu 2256, amabomba 5 yo mu bwoko bwa morukiye ya 60. Arahagaritswe abikekwa ko ibyaha bitandukanye bangana 2,207. Arahagaritswe n'abapolisi 42 bigenjeje nabi. Harasambugwa imigu 33 y'inkozi z'ibibi.
Icyo bikoze Asher niko yagize atwara ishyirahamwe rigiteka rihani agateka akazina muntu yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abenshi mu bafashwe bazize urwikekwe. Rigiteka rikunze gushyira ahabona ivyegeranyo by'abafatwa muri ubwo buryo.
Benshi bahagarikwa ni babandi bikekwa ko bari mu myerekano y'2015 cyane cyane mu Rwanda ko batutse. Aho abandi nabo ni bamwe bari mu bikekwa ko badashyigikiye ubutegetsi buhari, na cyane cyane abantu bo mu ngambwe idashyigikiye, nuvuga cyane cyane usanga ari CNL, MSD ndetse mbere n'indi migambwe usanga itemewe n'ubutegetsi buhari.
Rigiteka yibaza iyo bafungiwe.
Muri Rigiteka rero tukagira tuti nyabuna kwica gitigiri yatanze na bujya kirengeye kure y'abafungwa bahari. Cyo twiyumvira tuti none abo bantu 2,200 bafungiwe hehe, barafashe bafungirwa? Icyo rero bitagi tumara Igiteka yumvira yuko bwa busho butemewe n'amategeko bushobora kuba bwaragwijwe muri iyi minsi. Kuko mu biharo dufise ni uko mu kwindwi hari hapfunze abantu 41,443.
Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano bwaseguye ko umutekano wagarutse mu gihugu inyuma y'ibitero by'amagrenade byabaye mu kwezi kw'indwi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Komeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. I Londres mu Bwongereza kuri wa kabiri harangiye inama yiswe Collaborative Circular Economy, no kuvuga ubufatanye mu bukungu bugera kuri bose. Iyo nama yitabiriwe n'abantu baturutse imihanda yose, abandi bayikurikirana kuri murandasi. Mu bayitabiriye bahibereye harimo rwiyemezamirimo w'umurundikazi Irvine Murame, yaganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana, nawe wakurikiye iyo nama abanza kumubwira inyigisho nyamukuru yakuye muri iyo nama.
Mu Kirundi bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Byari by'ikimazi cyane kuba muri iyi nama, kuba nicaranye n'abandi bubahwa, kuba nicaranye n'abandi bakuru ibyabo, kandi bose bifuza kugira icyo bashitse ko mu bihugu byabo, mu bihugu bitandukanye. Kuri jewe ica mbere ni uguhura n'abandi kugira habe uko icyo nakwita network mu Cyongereza, kuko umwe umwe wese mu gihugu ciwe arimwo ariko agerageza guteza imbere igisata barimwo. Jewe nk'uwikorera ibyiwe i Burundi, guhura n'abantu bakora nk'ibyo nkora canke bashobora kuba bari mu mategeko canke bafasha mu by'ubutunzi genda bitandukanye, ni igihe ciza cyo guhura no kumenya ibyakunze ahandi, ibitakunze, kubigira ko kwiga ku burorero bwiza, ama best practices, y'ibintu dushobora gukora n'ibyo dushobora je gukora mu gihugu cyanje kugira ngo bandanye niteze imbere kandi bandanye nteze imbere n'igihugu mu gisata nkoreramo.
Muri bimwe mu byavugiwe muri iyi nama hari ugufasha abategarugori kwishyira hamwe bakiteza imbere kandi umutungo ubavuyemo ukabagaruka mudatwawe n'abandi. Iryo somo usanga warikoresha gute mu kigo cyawe Infinity Group uyobora?
Muri Infinity Group abigeme n'abagore bose bahakora basanzwe bazi yuko ntibaronka ibintu canke ngo bongere. Duhimiriza abagore kwiteza imbere, kwiga gukora neza, kutarindira guhabwa ibintu gukorera n'abagore byonyine, ku bwacu no kutugabanura agaciro. Hanyuma rero iyo abigeme n'abagore bagiye hamwe bakaba bafise iryo hangiro ryo gukora gukorana umwete no kwiteza imbere, bireheza bikagaruka no mu miryango yabo. Jewe cabaye nko kuhura n'abantu bafise ibyiyumviro nk'ibyo narisa n'ibyo twa dusanzwe duse muri Infinity Group, mugabo wabo bashaka no kubishyira ku rundi rwego kugira ngo bije no cane cane mu butunzi. Abagore iyo bagiye mu by'ubutunzi amafaranga yose agaruka mu rugo, hanyuma bigaheza bigateza imbere imiryango. Je numvume ngo cabaye nko kuhura n'abandi bashimanga kuri icyo twari dusanzwe dukora, hanyuma bikanatera n'intege kumva yuko ibikorerwa mu Burundi gusa n'ahandi biriko birakogwa mu bindi bihugu muri Afrika, Iburaya, twese tubibona kumwe.
Florian Murame, uracyari muto urumwigeme, ariko ufite abakozi benshi. Ikigo cyawe Infinity Group gifite abakozi barenga 500. Muri iyi nama yo mu Bwongereza harimo nabigeme bakiteza imbere. Ni irihe banga ryawe nk'umuntu umaze kwiteza imbere ku buryo bugaragara? Ni irihe banga wasangiza urubyiruko kugira ngo narwo rugukurikire muri iyo nzira yo kwiteza imbere?
Namabwira abo tungana, abo nsumba canke abansumba gatoyi, ko ni naba narashitse nkaho aho nashitse sukubera ko nciye ubwenge kurusha abandi bose. Ukiri muto hari ama opportunite aza mu buzima, hanyuma umuntu akamenya kuyasezisa. Ikindi naco ukamenya yuko icyo wemeye tugeze kwikora. Jewe ku bwanje abakiri bato muvume ngo nobabwira ngo bagire indoto, mugabo bahejeje kugira indoto aho bagejeje kugira abariho banageza no kuzikorera, kuko ibintu ntibyizana, kuko umuntu ntiyigira wenyine, ni ibintu byinshi mukagenda yigira ko kandi birashoboka. Jewe ku bwanje rero nyine aba narabishoboye, kandi ku bwanje sindanashika naho nifuza kugera, nyine aba narabishoboye, nta jeune n'umwe atabishobora. Bisaba ishaka, bisaba kumenya icyo ushaka, bisaba umaze kumenya icyo ushaka ugaca umenya n'ingene witandukanya n'ibita gushikana ku ihangiro ryawe, hanyuma ibisigaye kubwanjije we ndemera Imana igushitsa ku mugambi wayo igushise ko ku buzima, hanyuma urumva ibintu bigakomeza kugenda neza.
Irvin Florian Murame, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Venest, niteka unteye kandi ndagushimye cyane.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Dieudonne Cyubahiro, Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe. Radio yanjye.